mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Ni Edi Rwemba suza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania, haravugwa imvura nyinshi iguye mu gihe izo mpunzi zikiba mu mahema.
Homwije ruko tusangura ikora dodora ku nzu z'abandi biyubakiye ngo bakugamishe uronke kugamisha umwana gasanga ni hatari nyene, nabo hari nabo bavyuka bakugurura kugama.
Uwo ni umwe mu barundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania. Iyo nkuru n'izindi zirimo inama mpuzamahanga yiga ku buringanire mu Rwanda turayigarukaho mu kanya gato. Mugume ku maradiyani. Eka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abasivili 8 biciwe i Bokaine mu ntara ya Beni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Eugenia Mukankusa ageze muri studio. Eugenia, iyo nkuru iravuga iki?
Iyo nkuru iravuga ko kuri uyu wa mbere amasasu yumvikanye hafi y'ibigo bibiri bya ONU mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Beni. Ni naho abantu bari bagiye gukora imyigaragambyo nyuma y'uko umutwe witwaje intwaro wishe abasivili 8 nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP. Ingabo zishinzwe umutekano za Kongo nizo zarashe zishaka gusesa iyo myigaragambyo nk'uko umunyamakuru abitangaza. Nyuma yo gutwika ibiro by'umujyi wa Beni byarangiritse igice kimwe, abantu amagana berekeje ku bigo by'ingabo za ONU mu nkengero z'uwo mujyi. Bari barakajwe n'uko hadakorwa ibihagije ngo ibitero by'umutwe wa ADF cyangwa Force Democratique Alliée bihagarare. Uwo mutwe w'abarwanyi niwo witiriwe ibitero byahitanye abantu amagana mu mwaka na 15. Umuvugizi w'ingabo za ONU yagize ati abigaragambyaga bamenye inkuta z'inyuma za bimwe mu bigo byacu. Ingo z'abakozi ba ONU zatewe zirasenywa. Colonel Mark Hazukai yahamije ko umujyi watewe mu ijoro ryose. Yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ati umwanzi yinjiye muri karitsiye ya Bokene kandi yishe abasivili 8.
Tugume muri Afrika, indorerezi mpuzamahanga zavuze ko itora rya perezida ryabaye mu mahoro kandi nta muvundo mu gihugu cya Guinea Bissau. Eugenia Mukankusiho byifashe gutangaho muri Guinea Bissau.
Itora rya perezida muri Guinea Bissau ryarabaye riba mu mahoro mu mutuzo nta muvundo, byavuzwe na Oldemiro Barua, umuvugizi w'indorerezi mpuzamahanga mu bihugu bivuga ururimi rw'igiportuge. Amajwi yavuye mu itora rya perezida byitezwe ko azamenyekana kuri uyu wa kane. Igihugu cya Guinea Bissau giherereye mu burengerazuba bwa Afurika ntikigeze kigira agahenge mu bijyanye na politiki kuva gihawe ubwigenge na Portugal mu myaka 50 ishize. Perezida Jose Mario Vaz ushaka manda ya kabiri y'imyaka 5 niwe perezida umwe rukumbi kuva igihugu kibonye ubwigenge ubashije kugera kuri manda ye ya kabiri, ubashije kurangiza manda ye adakorewe kudeta cyangwa se ngo yicwe. Vaz amaze gutorwa mu murwa mukuru ejo ku cyumweru, yavuze ko abanyagine bisabo bigenga kandi ko azubaha ibizava amatora. Yagize ati nujuje inshingano zanjye zo kugarura amahoro n'ituze. Uwaruhagarariye rero waruhanganye na perezida Vaz muri iryo tora ni wahoze ari minisitiri w'intebe Domingos Simoe Pereira, umwe mu baminisitiri b'intebe batandatu Vaz yirukanye mu gihe cy'ubuyobozi bwe. Pereira nawe yavuze ko azubaha amajwi azava mu itora. Yagize ati ari amatora arakomeye ku mibereho y'igihugu n'ibihe biri imbere.
Muri Afrika y'Epfo ho perezida Ramaphosa arahamagarira abagabo guca ukubiri n'imyitwarire ibangamira abagore. Ibi Eugenia Mukankusi arabiheraye.
Nibyo koko Edi, perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa uyu munsi kwa kane yatangije gahunda yo kurwanya ibitero bikorwa ku bagore. Yashishikarije abagabo guhindura imyitwarire ibangamira abagore. Yavuze ko urugomo rukorerwa abagore muri Afrika y'Epfo rushingiye ku mitekerereze y'abagabo rwatumye ifatwa nka kimwe mu bihugu abagore badatekanyemo ku isi. Ramaphosa yatangije gahunda y'umwaka y'iminsi 16 yo kurwanya urugomo rukorerwa abagore mu ntara ya Limpopo mu majyaruguru y'igihugu aravuga ko urwo rugomo barurambiwe yabwiye abarukora ati nta mwanya mufite muri sosiyete yacu nkuko mibare rero ibigaragaza hitwa umuntu w'igitsina gore muri Afrika y'Epfo buri masaha atatu buri munsi 137 makorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina Perezida Ramaphosa yavuze ko abakora ibyo bikorwa bazahigwa bukware kandi ko miliyoni 108 z'amadolari zashyizwe ku ruhande ku gihe cy'amezi atandatu mu mugambi w'ibihe bitunguranye ayo mafaranga azafasha mu bijyanye no kuvugurura ubutabera ku bahohotewe ashyirwe mu bikorwa byo gukangurira abantu guhindura imyumvire n'imyitwarire ndetse no gushyiraho amahirwe mu by'ubukungu ku bagore bashobora guhohoterwa kurusha abandi
Eugenia Mukankusi turagushimiye cyane kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Mu Rwanda guhera kuri uyu wa mbere hateraniye inama mpuzamahanga yiga ku buringanire ni inama yitabiriwe n'abantu basaga 1000 barimo abakuru b'ibihugu abayobozi mu nzego za leta abashakashatsi n'abikora ku giti cyabo bayitangiza abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Ethiopia bagaragaje ko iyo abagore bateye imbere n'igihugu muri rusange gitera imbere ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru I Kigali mu Rwanda
Nina mirimwe abantu barenga 1000 barimo abakuru b'ibihugu abatambukanye b'abakuru b'ibihugu abaserukira amabanki akomeye ku isi nk'ibanki y'isi yose ibanki ya Afrika ijeje iterambere ibanki z'ubucuruzi mu bihugu bitandukanye bya Afrika no ku isi ikigega c'iterambere FMI abikorera twabo amashami yigenga n'abandi intumbero nyamukuru y'iyo nama Sommet Mondial sur le genre no gukuraho inzitizi abagore bahura nazo cyane cyane mu gushinga amahinguriro canke amashyirahamwe yo kwiteza imbere ndetse no gushira imitahe mu bisata by'abikorera utwabo aho inzitizi ya mbere no kubura imitahe ingurane hamwe n'ingwati Ibanki ya Afrika ijeje iterambere ivuga ko abo bataronka ingurane ari hafi bice 70%. Iyo banki ivuga ko akenewe imiliyari zirenga 3 z'amadolari ya Amerika kugira ngo imigambi y'abagore ifatwe mu mugongo. Iyo banki yemeye gufasha muri ico gisata mu kugurura inama Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko umugore ateye imbere atanumwe ahahombera.
The fight for gender equality is really common sense.
Igikorwa cyo kugwanya ubusumbane hagati y'abagabo n'abagore ni cyatwese. Abagore bateye imbere n'igihugu kirahungukira kandi nta numwe ahahombera. Iyo umugore ari mu buyobozi bimuha kwama yibaza ingene yoteza imbere ukungana kw'abagore n'abagabo ahakorera. Ntekereza ko byakabaye byarakozwe ku buryo abagore baronka amahigwe angana abafasha kwinjira mu ishoramari n'ubucuruzi aho abagabo babifata nk'ibisanzwe. Nagira nshimire ibanki ya Afrika y'iterambere kuri ico gikorwa gikomeye giyemeje cyo gufasha kugira ngo haboneke izo miliyaridi z'amadolari maze abagore benshi baronka ingurane muri Afrika.
Billion dollar credit gap for women led enterprises in Africa.
Umukuru w'igihugu cya Ethiopia Salewak Zewede w'umukenyezi yunga mu gya Perezida Kagame k'umugore ari nkingi y'iterambere yamara we yongera koko abagore bakwiye kugaragaza ko bashoboye aho bari
In the cabinet we have also been able to see for the first time
Ati dufise ibice 30% by'abagore bari muri leta wacu harimo n'umushikiranganje w'umutekano naje we Perezida w'umugore ariko ivyo ntibikwiye kuko iyo abakwaru kugena abagore gusa twobaye twarabikoze kuva kera ariko no kwibaza ico umugore amari igihugu mu kibanza arimo ni igikorwa twatanguye ariko tubwirizwa kubandanya abakobwa biga amashuri meza baje mu bibanza bikomeye bahangane n'abagabo duhindura ibintu aho turi abantu bashobora kukubwira ngo ya umukuru w'igihugu abwirizwa gukora uku na kuriya ariko nk'umugore mpinduye gutwara ariko ngatwara neza kuko into bigerageza
different in a different way so why don't I try it
Uganda rufatwa nk'akarorero mu guteza imbere abagore no kubashira mu bibanza bya politiki bifata ingengo ku bice birenga 60% muri leta no mu nama nshingamateka. Soline Nyirahabimana umushikiranganje ajeje uburinganire n'iterambere ry'umuryango mu Rwanda abona ko iyo ntambwe yavuye kure.
Iyo turimo kuvuga ngo umugore ejo yasabaga uruhushya kugira ngo akingure konti, none akaba afite uburenganzira bwo kuyikingurira, akaba afite umutungo mu byerekeranye no kubona uburenganzira ku butaka. Tuvuga ngo muri ya miyoborere myiza arayobora. Turi muri civil society, mu miryango itari ya leta.
Yemeza ko hakiri imbogamizi. Kuri we ababyeyi bakwiye gutangura kurera abana babo bakiri bato bakabigisha uburinganire hagati y'ibitsina.
Ni naho usanga bigira n'ingaruka, rimwe na rimwe ugasanga harazamo n'amakimbirane n'ihohotera rishingiye ku gitsina. Nabyo ni iyindi mbogamizi dufite.
Iyi nama yiga ku ruhara rw'umugore ihuriranye n'itsekeza ry'iminsi 16 ryahariwe kurwanya amabi afatiye ku gitsina akorerwa abagore n'abakobwa. Abitabye iyo nama babona ko abakora ayo mabi amategeko akwiye kubahana yihanukiriye kugira ngo ayo mabi atuzwe burundu. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Mutendeli mu gihugu cya Tanzania zibasiwe n'imvura nyinshi imaze iminsi igwa. Ni mu gihe nyinshi muri izo mpunzi zigituye mu mahema. Abana bakiri bato bari mu bagirwaho ingaruka n'iyo mvura ivanze n'imbeho nyinshi. Ni inkuru twakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovini mu burengerazuba bwa Tanzania.
Umuyaga urapfumbura rwose ugakura kugasigara mu bugaragwa nk'iyo narinze kwinginga uwo uza kunsakira yagurutse.
Abagituye mu nzu z'amahema hanini n'abageze mu zabukuru, abireranye abana hamwe n'abo magara yagoye, abafise ubushobozi bwo kwifyaturira amatafari bo baronkeje amabati hama biyubakira inzu zikomeye. Muri iki gihe cy'imvura amaganya ni menshi kubera iyo imvura iguye haba ingaruka mbi kuri bo. Zimwe muri izo ngaruka mbi cyane cyane bavuga yuko imbeho igeraho ishaka kwica abana babo hamwe n'ibintu byabo kononeka. Aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Inzira pfa ibiti bikavunika kubera umuyaga, nk'agahema kagatabuka, imbeho nifurira nyagirwa kubera haba hanyagirwa nyene, abana imbeho ikabica.
Ngaruka mbi zidushikira nkatwebwe tukiri mu nzu z'amahema, nk'ubu nk'imvura imaze iminsi igwa ihengera mu ijoro ikacigwa, ibiswasi umuntu yaryama ko biranyagirwa ugasanga ariko aranyagirwa kwabura naho umwana musira, nk'ubu nyene n'agafu gusanga kanyagiwe n'ibindi byose usanga byanyagiwe. Nko mu ijoro kwa tusanga uriko uradodora ku nzu z'abandi biyubakiye ngo bakugamishe, uronke ukuntu ugamisha umwana ugasanga ni hatari nyene. Nabo hari nabo bavyuka bakugurura ukugama n'abandi bigira nk'abatabyumvise
marianyagirwa twombe ugasanga twononekaye wari watwogeje ugasanga ibivu bizabirahunguruka biza ku meza gasa aleko wamya uroze gasabuni kagahuta guhera nawe ubona gateba no kutugira tukaro nditegura nk'umviri yomera nk'igabanutse yuko nogya ubujyo bukwiye nk'uwo kinzu nko
yabona n'isakaye nyine umuntu arahara hariya no mu ijoro agira n'ibintu byo kuba kumva ibiyaga biragurutse cyane n'igisuma cyaza ntacyumva. Sinzi impamvu zatumye bataduha ntacyo tume.
Ishyirahamwe na Norwegian Refugee Council NRC njye rikorera mu gisata cyo kuronsa impunzi buraro, ariko izo mpunzi zivuga yuko cy'ikiringo cy'imyaka ibiri zitararonswa amahema cyibure inzu z'umwuzurira ibyo bita amatenti. Ku bw'iyo mpamvu amahema bafise yaratabaguritse, aha basaba iryo shyirahamwe kubagarukirako.
Tusaba baduhe cyane cyane bambaye nk'agatenti n'isawa canke bakampa agahema kugira ntitunyagirwe.
Nk'icyo twasaba nyene nk'abajejwe nyene ibyo kubakira abantu bobasaba bakaduha inzu kweri boba bakoze kuko biragoye.
Ishyirahamwe Norwegian Refugee Council ivuga yuko buraro ari kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. N'ibice 60% by'imiryango ituye mu nzu zidashemeye kandi ziharurwa yuko zari zo gushikiramo gusa. Mu mwaka uheze 2018 iryo shyirahamwe rimenyesha ko ryubakiye imiryango 248 muri uyu mwaka w'2019, rivuga yuko rizokubakira imiryango irenga agati 1000 mu ntumbero yo kugabanya icyo kibazo. Mu nkambi ya Mutenderi iri mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi ry'Amerika buri munsi. mugakurikira video y'umunota umwe ku ijwi ry'America. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi ry'America. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Muri uku kwezi mu duce twa komine Mabayi mu ntara Cibitoke mu Burundi hagabwe ibitero n'abantu bataramenyekana. Uburundi buvuga ko abagabye ibyo bitero baje baturuka mu Rwanda, mu gihe Rwanda rwo rubyita ibihuha. Amakuru atangazwa avuga ko hari abasirikare b'u Burundi batari bake bahasize ubuzima. Abanyapolitike barimo ambasaderi Isidore Mbayahaga, Chauvino Mugwengezo uyoboye Urunani Sefor Arusha, na Inosabano ukurikirana hafi politike y'u Burundi bagize icyo babivugaho mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Frederic Ndikije. Duhere kuri ambasaderi Mbayahaga uvuga uko abona ibyo bitero n'ingaruka zabyo.
Tariki 16 mu ijoro rishiri rya 17 itariki 11 mu kwezi kwa 11 2019 nivyo harabaye igitero mu ntara ya Cibitoke kizaranye mu Rwanda, nkuko mwabyumvise umubwiriza wa gisirikare abishikiriza yuko abasirikare b'u Rwanda bateye igihugu. Ibyo rero byarabaye mugabo nuko mu bivudute mwabyakiriye gute. Ni ibintu bibabaje cyane kuko nibaza yuko muri kano karere u Rwanda murabona yuko rusa nuko umubano n'ayandi mahanga cyane cyane ibihugu bya karere turimo usa nuko utari kuragenda neza biriko biranga. Rero twebwe tumaze kubyumva, tumaze kumva yuko ari ingabo z'u Rwanda zoba zateye, babonye yuko mu bisanzwe ari ikintu kidasanzwe. Ariko Imana ishimwe kubera ingabo z'u Burundi, nubwo bavuze cyane yuko ariho nyinshi zahasize agatwe, barashoboye kubyifatamo neza ibitero baragisubiza inyuma.
Ariko igisirikare cy'u Rwanda cyarahakanye ko atari cyo cyakoze ibyo bitero.
Nibaza yuko mu bisanzwe ahantu henshi ugiye kuraba u Rwanda rufite ari umubano mubi n'u Burundi na Congo ndetse n'Ubuganda, ngira muri buka no mu myaka iheze yuko bigeze gushamira na Tanzania. Icyo gihe rero murabona yuko ibiriko birakorwa mugabo mu gihe bavuga yuko ari umugwi wundi wavuye mu Rwanda witwa CNR cyangwa FRB. Nibaza yuko u Rwanda rwoba rwarahwikiwe kumva yuko hari umugwi uriyo uri kuragomba gutera igihugu. Birashoboka rero yuko nubwo boba bavuga yuko ari iyo migwi mu bisanzwe n'ibisanzwe, ni imvuga imenyerewe yuko u Rwanda ruhakana yuko rutari muri ibyo bihugu aho ruba ruri kurwangiza ko ruri kurahungabanya amahoro n'umutekano. Icyo gihe rero nibaza nkuko twabyakiriye nk'abantu bakurikirana ibya politike, nibaza yuko ari ikintu kibi cyane.
Ariko amakuru yatangajwe ibyo bitero byitiriwe n'ayamirwe ibiri twavuga CNR na FRB, uwa mbere nk'uko twabivuze ushaka gushyigikira eka gutsimbataza amasezerano y'Arusha, uwa kabiri ukaba ushaka guhoza Abarundi. Ku bwanyu ibyashikijwe n'iyo mirwi mu bigakurikira, Abarundi barabushwe, amasezerano y'Arusha arahonyanzwe?
Yeye nibaza yuko ibyashyizwe n'iyo migwi nta gaciro dushobora kubiha, kuko tubazi ko atari iyo migwi. Nimwe bavuga nyine ngo bibeshe bw'umwana ariko bigatera amabondo nyina. Nibaza yuko u Rwanda rumaze gufatanwa itonga, kuko ntibari gushobora kuvuga yuko batewe n'u Rwanda batababonye, kuko nubwo batangaza cyane cyane nuko rimwe rimwe hariho abantu usanga barashyizeho abantu bakunda kuvuga amakuru n'ingoga. Nibaza yuko n'u Rwanda rwahatakarije ingabo, kuko nibaza yuko ibyo biramutse bivugwa ntigwari gushobora kubura nabo guyikuriza ko mu gihe rubahaye indaro rukabaha petete n'impigi z'ubugomba kuduruma amahoro y'umutekano. Bari guteza kuvuga bati rero ko dufashwe tutagomba gufatwa. Nibaza yuko mwoca muvyivuga rero ko ari mwebwe, ariko turazi yuko muri iyo migwi yose iri kiravuga ivuga yuko igomba gutera no gufata igihugu mu gutemberaza ubutegetsi. Nta n'umwe urashobora kwitunganya ku buryo buhangana n'ingabo z'u Burundi. Ibyo turabizi kuko turazi yuko hari abantu bakiri bato cyane batarashobora ugomba gutera ingabo z'u Burundi ngo bagwane intambara nk'iryo habereye muri kariya karere. Biragaragara neza yuko ari abandi bantu. U Rwanda rero ntibubyemere, hanyuma ababijejwe babikurikiranire hafi. Ariko twibaza yuko nkuko mubivuze ibyashikirijwe n'iyi biharuvuga ya CNR na FRB, twibaza yuko ata gaciro Abarundi babiha. Umwansi baramumenya baramu turakora imirimo itandukanye tugataha mu
ngo barundi batari bake bariko rashikiriza cyane cyane ico biyumvira kuri ico gitero urunani Sefor Arusha gwara sohoye itangazo rukaba rwashikije aho ruhagaze twari kumwe n'umushya ntahe muri we neza mushya ntahe sho bino
Niriwe
nabakusubiza bose muraho makomeye turaho nashaka mu gisobanuro abarundi nyuma yaho habereye ico gitero mu minsi iheze mu Burundi
iko twebwe itangazo twasohoye rya itangazo gerekeye ko burya ivyo mu kijya gihugu cacu byagoranye kuva kera abantu baguma basemerera basubira abantu barafata n'intumbero zo kugira bati reka twiyamirize ingendo y'uko kutubahiza amategeko mu guhamagara abantu kugira imyirekano ivyo byavuye byavivamwo ibintu by'ubwicanyi ibintu byo gutoteza abanyagihugu ibintu n'ukuri igihugu cyacu n'abarundi batari bwabone ama rero uko imyaka yagira agenda niko n'amakungu yasemerera agira ati yemwe ni muce ngaha muyage muvugane mubiyage kugira mu bitorere umuti ikindi ko ndakivuga ntariko ndasigura igituma imigwi yotera ndiko ndakivuga kugira nerekane icyuka kibi kiri mu gihugu cyacu haraci imyaka hafi unyigiye ku bitano twebwe ku bwacu ku giti cyacu twaragerageje munani twagiye turakoreramo tugerageza kwamama tugerageza gutera kamo ubutegetsi bwa Peter Nkurunziza kugira butebe buze ku meza yo kuyaga
turetse gutera kamo mushya na Heshevino hariho abantu bashaka kwibaza igituma atakiri mwavuze kubateye imabaye mwamubishigikiye
twebwe abatera cyangwa abadatera abatera daboro ni ukumenya ko igihugu cyacu kiba kigiye mu bihe bidasanzwe amaraso ashobora guseseka nta munyagihugu akwiye kwicwa
serikati ni jambo inosamba no nawe nyine arakwike na politike mu Burundi akaba ari iburusire mu gihugu cy'Ububirigi inosamba icyo gitero mwebwe mwacakiye gute mu kanya gato
murakoze cyane Fredi cyambere cyo nashaka kubanza kuvuga nuko mbanje guhoza mpumuriza n'abarundi ba mu ntara ya Cibitoki mabaye ahantu mvuka ndabyumvise navuga ati ibyo bintu bisanzwe mu mateka y'u Burundi kuko twebwe imabaye kana mu ntara ya Cibitoki kuva u Burundi bwabaho turamye tugirana imigenderano myiza n'igihugu kibanye cy'u Rwanda haba ku ntwaro ya Habyarimana twarakiye cyane abanyarwanda mu ntara ya Cibitoki baciye n'imabaye ko twebwe twadufitane n'imigenderano y'amasoko y'arema abanyarwanda bakaza gushika n'ubu hariho intwaro ya Paul Kagame twamye twakira abanyarwanda kandi twamye tubana neza rero byarantangaje cyane kubona intara ya Cibitoki yakiriye abanyarwanda bamwe ikabakuza ntarinze no kujya kure murarabona n'ihindagurika ry'abatwara inzego z'umutekano mu Rwanda benshi uko aheruka kubigira Paul Kagame yashyizeho abantu mu Cibitoki twari tuvuga tuti rero ahubwo byari bikwiye kubona ari abantu twareze kugira imigenderanire mibi yari ihari hagati y'u Rwanda n'u Burundi ahubwo ko yari igiye kuba myiza mugabo twasanze ko ari iyindi ntumbero ku byabaye rero muri komine y'amabayi nta nkeka ibyo by'imigwi bari kwaravuga mu gifaransa byita diversion murazi ingene u Rwanda n'ibihugu bibanye ingene byanyu bigiramo mu guhungabanya umutekano w'ibihugu bibanye ubwa mbere hoho ibyabaye mu Rwanda bose barabizi ho nyabwoko byabaye mu Rwanda bagaca bagitirira kugira bayigire ari nka fond de commerce aho batangwa kuvuga ngo interahamwe ziri muri Congo mwarabonye ibyo ngene byagenze iyo bavuga ngo bagiye kubwira kurondera interahamwe muri Congo aho baca baza barashinga imigwi itera muri Congo bakayitirira ko ari abakongomani
duhe ijambo umunyu wanyu wa radio ijwi rya Amerika Jerome muriwe neza muri hega Jerome
ari muyinga neza kuri centre
imuyinga akandi kazina kawe
nende ndashimiye
duga ku ijambo ikibazo cyimvuye
banje gushimira bano ba banze mwatuzaniye ari bashimire
urakoze urakoze cyane
eh nkuvuga ndumva bamwe baravuga ngo mu Rwanda abandi nkuvuga ikibazo n'icyabashire iwacu ikihari umunsi ukwiye kuhaba nuko bagaragaza kumvikana hanyuma nizaba ava baragendera mu gihugu cy'ubona n'u Burundi bagashishikara umubano mwiza hagati yabo kuko ikibazo kiri iwacu sijiguro yuko siba cyatewe n'umubanyi kuko n'akarengo inzu yihiye umubanyi waza kuyizima icyo saba rero abarundi nuko bakumvikana muri politiki iwabo hanyuma bakareka kubigishirira abandi abana bariya.
Murakoze Jerome kucyumvira mushikirije reka tugihe mbayahaga mushikana mbayahaga agire ica kivuze ko abarundi bakwiye kumvikana gushaka gushya makosa kubabanye duga kwija mu mukanya gatoyi cyane gose
murakoze cyane ubwo kubwanda yishimiye nagomba namubwire yuko muri sanswe icavuze kirumvikana mugabo hariho umuntu ugomba ko mubana agatoroka kunanira ero abuza ati kandi inzu y'umubanyi hiye ni umubanyi aza kuyizimya ariko mu gihe rero ituriwe n'uwo mubanyi nyene urumva yuko zihaze bingorane rero nibaza yuko rero nta nyungu n'imwe mbona uRwanda rufise mu guhungabanya ibihugu babanye kuko nubwo bavuga ngo mu gihugu wacu ngo hari umutekano muke kubera abanyepolitiki bari hanze byanze ko baje mu matora nibaza yuko uRwanda nagone ni hamwe nyene yagoye ntawoheka ntawo twenga uhetse kandi nabakuriwe kuko nagone urabona yuko rugize abanyarwanda bari hanze benshi
ariko ibirego bivuga ko ari uRwanda rwateye biracari birego si ibintu yemezwa kumugaragaro n'abantu ataho begamiye
abo ni bande bo byemeza gusumba abantu batewe akabona umwanzi yabateye
Chevino Mugwengezo ijambo ringwawe cyane cyane ku byashikije ubwa mbere na mbere na Jerome muce muja no kutimviro ika kumpari umushe ntahe Isidoro Mbayihaga yashize imbere duga ku jambo
reka je mbere aho umuntu wanyuma yashikirije anyagiriza yuko ndi mu bantu bashesha amaraso mu gihugu uyu muntu ngira ntazi jewe no uvuga yuko kuva mbaho ntazi icyari cyo kusesa amaraso y'umuntu kuva mbaho hanyuma rero nishuye kurujya uyatanguye kuvuga ati abarundi bose abandi manifestation bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda urumva n'u Rwanda rucumbikiye abagizi ba nabi n'u Rwanda rucumbikiye abantu bagiye kudeta ekanana n'ayandi mabi menshi aguma yagiriza u Rwanda jewe nashaka namwishyure ngira nti iriga u Rwanda nicyo gihugu cyari nicyo gihugu kiri hafi y'u Burundi na cyane cyane izijya ntara za Kirundo Ngozi Kayanza eka ndetse na Bujumbura u Rwanda nicyo gihugu kiri hafi byo ntangaza hamwe umuntu w'umunyagihugu w'inyanzarake yofata ibarabara agahungira mu Rwanda kuko uwo muntu w'inyanzarake inzira ya hafi yacabona inzira muri Tanzania.
Uwo yari Chevino Mugwengezo uyoboye urunani Sefor Arusha byari mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Mbere yuko dutandukanaho tubibutse ko itora rya Perezida wa Guinea Bissau ryaraye ribaye mu mahoro mu mutuzo nta muvundo nk'uko bivugwa na Oldemiro Baloy umuyobozi w'indorerezi mpuzamahanga mu bihugu bivuga ururimi rw'Igiportugal. Amajwi yavuye mu itora zigwe ko azamenyekana kuri uyu wa kane. Igihugu cya Guinea Bissau giherereye mu burengerazuba bwa Afurika ntikigeze kigira agahenge mu bijyanye na politiki kuva gihawe ubwigenge na Portugal mu myaka 50 ishize. Kuri uyu wa mbere amasasu yumvikanye hafi y'ibigo bibiri bya ONU mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu mujyi wa Beni, naho abantu bari bagiye gukora imyigaragambyo nyuma yuko umutwe witwaje intwaro wishe abasivili 8 nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP. ingabo zishinzwe umutekano za Kongo nizo zarashe zishaka gusesa imyigaragambyo nkuko umunyamakuru wa AFP abitangaza. Shuti mwari muteze amatwi ahani naho dusoreje amakuru yacu kuri isaha. Tubashimire kwa mwa duteze amatwi, dushimire engineer Tian wadufashe muhanga bw'ibyuma na Facile Gebeyo wegeranyije amakuru muri studio ya gatanu. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwa na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.